VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 radio inshuti ya bose. Naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza inshuti mwese, muduteze amatwi nedirwe mubasuza kandi mbahikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo, nanje ndabahikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri isa.
Nitwumva rero ukuntu abantu bagiye kubasuhuza umuntu baca bafatwa bagapfungwa, n'uyu munsi bariko bagize amatohoza n'amadosiye, ariko dufite ubwoba yuko uko bamabikora baragira amadosiye bakacyabagiriza yuko ngo bahungabanye umutekano.
Uwo ni umushinga amateka w'umurundi Renova n'uw'umwami avuga ku mpungenge zitabwa muri yombi ry'abayoboke b'urugaga rw'amashyaka Amizero y'Abarundi. Urugaga ruyobowe n'umunyapolitike Agathon Rwasa, akaba ari vice perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi.
Ku nshuro ya kabiri uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirukanye abimukira b'abasomali 68.
Muri Nigeria, Perezida Muhammad Buhari yatahutse mu gihugu nyuma y'ibyumweru byinshi yaramaze mu mahanga yivuze.
Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Turkiya Tayyip Erdogan i Moscow.
Naho muri Korea y'Epfo, urukiko rw'itegeko nshinga rwakuriyeho perezida w'igihugu Icyizere. Izi ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya gato, nimuve ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wanjye Fidel Niyonga.
Urakoze Edi. Mubugira kabiri muri uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirukanye mu gihugu mugwi w'abimukira b'abasomali. Indege itwaye abasomali 68 yashitse uno munsi kuwa gatanu ku mugwa mukuru wa Somalia, Mogadisho. Abirukanywe baherekejwe n'abakozi bo mu biro bijejwe abimukira no kubahiriza amategeko ku binjira ku butaka bwa Amerika, babashikirije abategetsi ba Somalia. Umwe mu birukanywe ku butaka bwa Amerika, Nur Mohamed Mohamud, yabwiye Ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali ko yaciye mu bihugu birenga 10 mu kiringo cy'amezi abiri arangiye kugira ashike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangaje ko yapfunzwe mu kiringo cy'amezi 20 muri Leta ya Florida imbere y'uko arungikwa mu gihugu ciwe. Atangaza ko banse kumuha ubuhungiro yari yasavye, yamara ko atari umugizi wa nabi. Mohamud avuga ko ambasade ya Somalia i Washington yahaye impapuro zaborohereje gutabuka muri Somalia. Bubaye ubugira kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirukana abimukira b'abasomali batari bake kuva Donald Trump abaye perezida wa Amerika ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Umugwi wa mbere w'abasomali 90 barungitswe mu gihugu cyabo n'indege mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Somalia ni kimwe mu bihugu birabwa n'ingingo ya perezida Trump ibuza kwinjira ku butaka bwa Amerika abantu bava mu bihugu bitandatu bigizwa hanini n'abayisilamu. Perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yatahutse mu gihugu ciwe avuye mu mahanga aho yari amaze indwi zitatu yagiye kwivuza. Yatangaje ko afise imigambi yo gusubira kubandanya amabanga yiwe ya perezida ku munsi wa mbere. Yashatse gutomora ivyari vyatangajwe ubwa mbere vy'uko icegera ciwe Yemi Osinbajo azobandanya amabanga ya perezida vy'agateganyo. Perezida Buhari azokwandikira inama nshinga amateka kugira imenyeshe cese ko yaganutse kandi afise imigambi kubandanya amabanga yiwe yo kuyobora Nigeria. Buhari yatahukanywe n'indege mu gisagara ca Kaduna mu gitondo cyo no munsi wa gatanu, mu nyuma yahajanwa n'indege ya Kajugujugu ku mugwa mukuru wa Abuja aho yakiwe n'icegera cha perezida Yemi Osinbajo n'abategetsi bakomeye b'igisirikare. Mu vyo yatangaje ntaco perezida Buhari yavuze ku ndwara yiwe, naho yavuze ko yatewe amaraso mu kiringo c'indwi zitatu yamaze mu gisagara ca Londres mu Bwongereza. Mu itangazo ryashikirijwe n'ibiro vyiwe, Buhari yatangaje ko yumva ameze neza kurushiriza, yamara ashobora gukenera gusubira kwipimisha mu ndwi nkeya ziri imbere. Perezida Buhari muri iki gihe afise imyaka 74 yavuye muri Nigeria ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere nyuma yuko ashikirije cese ubutegetsi cegera ciwe Yemi Osinbajo. Perezida Buhari ntiyaserutse ahabona mu kiringo c'amayinga indwi yamaze i Londres kiretse amasanamu yerekanywe ariko abonana n'abashitsi aho yaboneka ko yananutse cyane. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyanse kuvuga indwara yiwe. Prezida Buhari yashimiye abanyanigeria kubisabisho vyabo, yahumurije abanyanigeria ko amagara yiwe ameze neza ku buryo ashobora kubandanya amabanga yiwe. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muwandanya kumviza amakuru yo hirya no hino twabateguriye tuve mu karere ka Afrika tuzije mu karere ka Asia. Aho sentare ijejwe kubariza ibwirizwa nshingiro y'igihugu cya Korea y'Epfo ya Kwichese Park Geun-hee mu mabanga yo kuyobora igihugu, iyo sentare yafashe iyo ngingo no musi kwa gatanu. Abantu babiri bapfuye mu myerekano yadutse hanze y'inyubakwa iyo sentare. Umukuru by'agateganyo wa sentare ijejwe kubariza ibwirizwa nshingiro Lee Jong-mi yasomye iyo ngingo mu gihe yariko irafatwa kuri televiziyo y'igihugu. Yatangaje ko kuba Prezida Park yarenze kwibwirizwa nshingiro n'amategeko ari uguhemukira abanyagihugu bamugiriye icyizere. Prezida Park yagumye hakana ivyaha yagirijwe vya ruswa. Hisunzwe ibwirizwa nshingiro umushikiranganji wa mbere Wang Kyo-an akaba ari prezida vy'agateganyo muri iki gihe ategerezwa gutegekanya amatora mashasha y'umukuru w'igihugu azoba mu kiringo c'imisi 60. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Toner avuga ko bazobandanya gukorana n'umushikiranganji wa mbere Wang Kyo-an mu kiringo gisigaye mu mabanga ya prezida vy'agateganyo. Amenyesha ko biteguriye kugirana imigenderanire myiza n'uwariwe wese bazotora kugira abe prezida mushasha wa Korea y'Epfo. Park niwe mu prezida wa mbere yatowe biciye mu nzira ya demokrasi kuwe mu mabanga yiwe. Hafi yaho mu Burusiya, prezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje no musiko wa gatanu ko imigenderanire hagati y'Uburusiya n'igihugu cya Turikiya iri kitari ikomera kurushiriza. Aho ni mu gihe ibyo bihugu bibiri biriko birondera uburyo bwo kugabanya ingwano imaze imyaka itandatu mu gihugu cya Siriya. Prezida Putin atangaza ko ashimishwa n'uko imigenderanire hagati y'Uburusiya na Turikiya iriko irasubira kumera neza. Ivyo yabibwiye abamenyeshamakuru igihe ariko yakira prezida Tayyip Erdogan i Moscow. Avuga ko bariko bakora batitanga kugira batorere inyishu ibibazo bikomeye byo mu gihugu cya Siriya. Uburusiya na Turikiya byarakoreye hamwe mu gutuma amasezerano yo guhagarika ingwano ashikwa ko muri Siriya ukwezi kw'12 mu mwaka urangiye. Ivyo bihugu byarakoreye hamwe kandi mu gikorwa cyo kurwanya leta ya Kiislamu muri Siriya.
Iyi mukomeje kumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 kuri radio Inshuti ya Bose i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi twumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2. Ikaze mu makuru avugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Abayoboke 11 b'urugaga rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi Amizero y'Abarundi aho ni mu Burundi ruyobowe na Agathon Rwasa vice president wa mbere w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi batawe muri yombi. Polisi ishinja abayoboke gukora inama itemewe n'amategeko mu ntara ya Makamba. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Abo bayoboke b'umushinga mateka Agathon Rwasa arongoye urunani Amizero y'Abarundi batangwe guhagarikwa kuva ku munsi wa mbere w'inondwe. Ni nyuma yaho ku munsi w'Imana w'indwi iheze bari bagiye muri zone ya Muyange ya komine Nyanzarake gusuhuza mugenzi wabo yari yavuze abana babiri b'amahasa Imana yari yamuronkeje bagaca bitaba Imana nkuko bivugwa n'umushinga mateka yatowe mu ntara ya Makamba. Umushinga mateka Renovando w'umwami avuga ko gushika kuri uyu wa kane abo bayoboke b'Amizero y'Abarundi bari bagihagarikwa.
Nagiye kubaraba mu gasho Nyanzarake sanga hariho abashikandwi ariko mu nyuma uyu munsi ngira bageze kwa 11:12 baguma bafata abantu bose bari bahari ku wontuze ku uwo muhana. Bavuga yuko habaye umukuru mutumba ajanye n'ugwaruka bimbonera kure hanyuma mu nyuma ngo bacahaza abapolisi urumva ntibafatiye umunsi umwe bagena bafata kira munsi bafata abantu bageze kuri 12 ngirango nk'uwitwa Pascal Ndayikeza bamufashe ku munsi wejo ari ku kazi muri Institution Provinciale Makamba.
Uwo mushinga mateka atuye i Makamba avuga ko abanywanyi ba Agathon Rwasa bagirizwa kwa muri zone Muyange bari mu nama itemewe n'amategeko. Ivyo atemera akavuga ko ari agatotezo kariko kagirirwa abantu basanzwe bari mu nzego.
Ndavyakira mbona ko ari agatotezo n'agasuzuguro kuko n'ivyumvikana ukuntu abantu tuba turi mu nzego nk'Amizero ariko gasanga abantu bacu kandi babazi bakabagiriza ngo bakabagira manama ngo batasaje ruhusha kandi izo nama bavuga atazi baho nk'umuntu ico babahoye gusa nuko bari bakoranye bagasanga kumbe benshi nabo mizero uwo yari yabuze nawe niwe mu mizero none karacingane kugira ngo abantu igihe umuntu agize ingorane abantu bagiye kumugarukira ko basangiye ibintu bari basanze bahuriye kuva kare nk'ino ari politike cyangwa ibindi nitwumva rero ukuntu abantu bagiye kubasuhuza umuntu baca bafatwa bagapfungwa n'uyu munsi bariko bagira ibyo amatohoza n'amadosiye ariko dufite ubwoba yuko uko bamabikora baragira amadosiye bakatabagiriza yuko ngo bahungabanye umutekano turabirindiye ariko biratubabaje cyane kubona abacu bafungwa kandi bazira
abatowe mu nama nyobozi ya komine Nyanzarake ku ruhande rw'amizero y'abarundi biyamiriza nabo nyene ifatwa ry'abagenzi babo Jean-Marie Basabose wo mu nama nyobozi ya komine avuga kwihagarikwa agasakisaki ku batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ari gatotezo kandi bidatandukanye no guhonyanga intwaro rusangi
birababaje kubona igihugu citwa kirimo demokarasi umuntu yishira kizana ku buryo asiga yafatwa bidaciye mu mategeko nta kiba ariko arakora yagiye kuramutsa uwiwe yakumugarukira ko ukumva ngo naka yafashwe ngo nuko adasangiye ivyumviro n'umugambo uri ku butegetsi n'agatotezo by'ukuri kubona mutavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi ucutotezwa kugeza naho bamwe numva amakasumira haje bagira abahunge baje muri Tanzania ariko barabona bari ku rutonde n'urutonde rwateguwe
musabiki abajeje intwaro ngaho inyanzara
icyo tubasaba twabasaba yuko bageza aho ibyo bintu aho tugeza aha saho gufata naho kubaka igihugu cacu
mukenguza amateka Renova ndumwami asaba ko abanywanyi b'amizero y'abarundi borikurwa atakirize gusabwa ngo kuko atacaha bakoze
icyo dusaba nuko abajejwe intwaro mu ntara ya Makamba bwa butungane canke abajejwe inyamiramabi bohagarika iryo totezwa ry'abanama rimwe ry'abanama rimwe b'amizero y'abarundi bayoboka gwasa kuko nta kibahora atari uko bumva ko bayoboka gwasa nico mbona bakwiye kubarekura atakinze gusabwa kuko babahora ubusa
twashoboye kuronka umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi kugira ngo ico avuze kwihagarikwa ry'abo bagabo ariko amakuru y'u Amerika ryakuye mu nyamiramabi inyanzarake nuko bagabo bahagaritswe kumva za matohoza kubivugwa ko baremesheje inama itemewe n'amategeko ahandi havugwa abanywanyi b'umushinga amateka agatorwasa bafashwe muri ndwi ni muri komine Gihogazi y'intara Karusi muri komisariya y'igipolisi Karusi komisere Jerome Nibogora ayirongoye na mustandere wa komine Gihogazi bemeza ko abagabo bahagaritswe kumva zo gutohoza kubijanye na grenade yatewe ku mutanga wo kuri uyu wa gatatu ku mutumba Kizingoma muri komine Gihogazi igahitana wayiteye abo bategetsi bemeza ko yari umusuma nitwashoboye kuronka umushinga amateka agatorwasa kugira ngo icyo avuze kwihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi biwe abamwegereye babwijwe rya Amerika ko yarafatiriwe nibikorwa by'inama nshinga amateka by'uno wa gatanu ibujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
tuve mu ntara ya Makamba aho ni mu majyepfo y'u Burundi tunyarukire mu majyaruguru y'u Burundi mu ntara ya Kirundo aho amato yose akorera mu mazi agenzurwa no Burundi agiye guhabwa inomero ziyaranga Gerard Nyandwi umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe gutunganya ibikorwa byose bikorerwa mu mazi y'u Burundi no guteza imbere ibiraro avuga ko bizakorwa ku mpamvu z'umutekano w'abakorera mu mazi no kongera umusaruro ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
guha inomero canke imparati amato yose yakorera mu mazi agenzurwa n'u Burundi bigiye gukogwa ku mvo y'umutekano w'abakorera imirimo mu mazi Gerard Nyandwi umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gutunganya ibikorwa byose bibera mu mazi y'u Burundi no guteza imbere ibivuko arabisigura
iyo rero ubwato bwose buroba bufise uburenganzira bwo kuroba bufise inomero burahesa bukamenyekana aho busanzwe bushikira iyo buvuye kuroba igice cy'amazi buroberamwo igihe rero habaye ingorane iyo bagize ingorane cancane zivuye ku mutekano abajejwe kubatunganiriza mu byerekeye umutekano baraheza bakamenya ingene baciye byifatamo n'ingoga bakanyarusa kubatabara
Gerard Nyandwi avuga ko iyo ubwato buzwi bishobora gufasha abarovyi kuronka ingurane mu mabanki kwakigwa mu mashyirahamwe y'ubwishingizi no mu mashyirahamwe ategekanyiriza kazoza abakozi amenyesha ko gutunganya neza igisata c'uburovyi bituma umwimbu w'amafi ugwira kimwe mu biriko biratuma umwimbu uba muke mu biyaga byo mu buraruko ni imitego itemewe n'amategeko ikoreshwa mu kuroba muri iyo mitego harimo n'imisegetera yagenewe kwikingira indwara ya malaria igiteye isibe Minani Vensa arongoye runani rw'amashyirahamwe y'abarobyi mu Burundi avuga ko iyo umwimbo w'amafi ugabanutse bivyara amatati mu mazi.
Bikoresho bitemewe n'amategeko byatumye umwimbo mu kiyaga uhera. Umwimbo na uheze bizana amatati, amatati ya madeni, amatati yo kuja bukimbibi bagiye kurobera mu bindi bihugu. Uramaze kumva amakaa menshi y'abantu barashwe abasoda b'u Rwanda naho atari solution bari gutora nabo mugabo akeshi biva kuko abarubye babajabutse imbibe umupaka bakagenda kurobera mu mazi ikindi gihugu.
Umwimbo muke w'amafi urangwa mu biyaga ku ruhande rw'u Burundi niwo watumye abarundi baraswa mu kiyaga cohoha n'abasirikare b'u Rwanda. Bisigurwa n'umwe mu barovyi bari bitavye inama yo kubahimiriza kwandikisha amato yabo.
Abo beje bundi barashwa bavuye muri komine Gusona peut-être komine Kirundo bagiye bakurikira amasamake bazangahe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kandi murazi ko tubanye imibano yacu nivyo mubona bajayo rero bagize ngo bareko bakubasanga abasoda nabo bagize babirariri kubaraza gese mana ko ari kosa ryabaye ko samake bariko barazimari wabo bariko baraje ahandi kandi twewe byo twabonye dufise kuri cyo hadufise ibice 88% kwijana ku mazi turu Rwanda.
Ikindi kiriko kiratera umutekano muke mu giya gacohoha nk'uko byashikirijwe n'abari muri iyo nama n'ubusuma bw'inka uriko bukogwa n'abarundi
rero ubu bafise na ingeso yo kugira iki bora bafise mara yo kuja kubiba inka zo nk'ukarondeza ukaburaho inka yo biciye abamarine b'u Rwanda bagacagisha futi abarundi baza kuza baratwinka tegeye cyangwa tumubureho haya twetwe tuhegereye uzamva nko mu dore nkoho ivuze.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico igisata kigenzura ibikorwa byo mu mazi kiriko kirakora kubijyanye n'abarundi barasiwe mu kiyaga cyoha n'ubu bataraboneka mu miryango yabo. Umuyobozi mukuru w'ico gisata Gerard Nyandwi avuga ko bari mu matohoza.
Twarabyumvise yuko hari abantu babiri bitabye imana mu kiyaga cyoha turumva yuko boba baguye barashwe n'abasirikare bacunga amazi y'u Rwanda ko boba bari bagiye kuroba barenze urubibe mu mazi ababijeje baracabitohoza. Hano bamenyeshe yuko hariho umugwi ujejwe kuraba ibyo byose biraba umutekano mu gisata kico mu mazi. Umugwi nawo ukaburongowe n'umuyobozi mukuru w'ico gisata nababwiye nsatse ndongoye karimo abo bose bacishwe umutekano mu mazi abajejwe intwaro abajejwe ibyo byose bijanye no gutwara abantu n'ibintu mu mazi n'abajejwe gukingira ibidukikije. Uwo mugwi rero iyo ronsa amaraporo nkayo uraheza nayo uwo ugatanga raporo kubajejwe gufata ingingo ku rwego rw'igihugu.
Umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe kugenzura ibikorwa byo mu mazi y'u Burundi guteza imbere ibivuko no gukurikirana imigambi y'amabarabara y'indarayi asaba bene amato kuyasansumisha kuko bizobagirira akamaro ntangere. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana amahano abari muri uyo mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimwo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kwiterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abagize inteko ishinga amategeko mu Rwanda barasaba umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kujya gukurikirana amafaranga ya leta yaka nk'inguzanyo cyangwa impano ikayashora mu mishinga y'abaturage. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda asumutakabo.
Komisiyo y'ubanyi n'amahanga yakoreye ingendo hirya no hino mu gihugu isuzuma imishinga inyuranye leta ishyiramo amafaranga anyuze mu nguzanyo cyangwa impano ikura hirya no hino mu bihugu. Iyi komisiyo yasanze hari abaturage benshi inguzanyo itagiriye akamaro, abandi bagafata amafaranga nk'aho atazishyurwa.
Birababaje cyane kugera ngo mu ishuri byabonye computers, babonye different access points, wabaza uti ufite gaciro ki? Bati witubaze ibyo ntabwo tubizi. Mwabibonye muteze? Bati baraduhamagaye ngo tubazanire. Hari kontura siba ahangaha mwasinyanye ngo umenye uko byaje. Ati wabaza se? Ati kurya ubajije se wabona uzanye ibibazo byinshi bakabijyana ahandi kandi warubikene. Ugasanga hari ubwo bwiru bw'ukuntu babona ibintu. Ntibamenye bateye n'amafaranga n'inguzanyo imisoro yacu izishyura.
Abadepite bagaragaje impungenge babonye mu mishinga leta itangamo inkunga mu baturage, maze basaba leta ko nta mishinga ikwiye kujyanwa mu baturage abayobozi b'inzego z'ibanze batayizi kuko aribo bayishyira mu bikorwa. Abadepite basanga iyo abayobozi b'inzego z'ibanze badasobanukiwe iby'iyi mishinga banyiri kuyishyira mu bikorwa bayinyuza hirya no hino.
Iyo mishinga igenda ikagera mu karere, meya ntayimenye, umuyobozi w'umurenge ntayimenye, ishyirwa mu bikorwa nande hashingiwe kuki?
Abagize inteko ishinga amategeko bemeza ko uburyo bwiza bwo gukurikirana inguzanyo leta isaba ndetse no kuyigeza mu baturage ari uko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagenzura ikoreshwa ry'izi impano ndetse n'inguzanyo kugira ngo hamenyekanye abazikoresha neza ndetse banakurikirane n'abahabwa inguzanyo kugira ngo babashishikarize kwishyura.
Numva muri recommendation yabaho ari uko nyine auditeur general aho kugira ngo akomeze gusa kudita ibigo n'imicungire y'umutungo mu buryo bwa leta muri administration, yajya no kurebera amafaranga leta iba yahaye abafatanyabikorwa bayo cyane cyane abishyize hamwe, kuko akenshi atagera ku bagenerwabikorwa akagarukira ku bantu bakeya.
Ku bijyanye n'iterambere ry'abaturage, uburyo abaturage bava mu bukene, abaturage icyo atubwira ko yateye imbere afite ahava n'aho agana ni ukukubwira ngo nashoboye kwihira mituweli. Ukibaza mituweli y'ibihumbi bitatu cyangwa se niba avuye mu cyiciro cya mbere akaba agiye mu cya kabiri, kuki nta kundi umuturage agaragara atera intambwe uretse kuruta kwitangira mituweli? Nanjye nkabashyigikiye ko auditeur general Value for Money yayitugaragariza ku bijyanye n'iyi mishinga iba yatowe.
Abadepite bagize komisiyo y'ubanyi n'amahanga bagenzuye imishinga ya leta yateye inkunga ifite agaciro karenga miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika. Inteko rusange yafashe umwanzuro wo gutumiza za minisiteri zahawe inguzanyo mu mafaranga ya leta zikayageza mu baturage bakoreshwa nabi. Izi za minisiteri harimo iy'ubuhinzi, iy'urubyiruko n'ikoranabuhanga ndetse na minisiteri y'uburezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze cyane Asumta Kaboyi, i Kigali mu Rwanda. Nk'uko mumaze kubimenyera, ni kuwa gatanu tugiye kwinjira muri weekend. Hari ibikorwa byinshi bitandukanye biteganyijwe muri weekend bijyanye na siporo, imikino n'imyidagaduro. Esaha iwanyu siporo n'imyidagaduro byifashe bite? Reka duhere mu Burundi, aho umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka atubwira gahunda ziteganyijwe muri iyi weekend. Evariste, ni ibiki biteganyijwe aho ngaho mu Burundi bijyanye na siporo n'imikino?
Uko mubivuze, muri mpera z'indwi harateganyijwe inkino zitandukanye. Hagati aho rero, ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere risa n'iryahagaze muri ino ndwi kubera ko hari inkino zibiri za gicuti zasabwe n'igihugu cya Djibouti. Ni ukuvuga ko umugwi serukira gihugu wa Djibouti uri Bujumbura muri kino gihe, muri kano kanya turiko turavugana, aho ku munsi w'ejo rero uzotana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu w'abakuzi Ntama mu Rugamba. Urukino rw'ejo rero ndetse n'ubwo ku munsi wa mbere igenekezo ya 13 kuno kwezi kwa gatatu, ni inkino rero zo kwitegurira amahiganwa mpuzamakungu ya Afurika. Umugwi serukira gihugu wa Djibouti rero wifuza gutegura inkino zo gukura namwo igikombe cy'imibisero kirabihugu ya Afrika kizoba mu mwaka w'2019. Ku ruhande rw'u Burundi naho rero bavuga ko baca batorera akadisho kugira nabo bitegurire ihiganwa mpuzamakungu ry'imigwi serukirabihugu ya Afrika ihuza imigwi serukirabihugu y'abakina muhiri wabo.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Reka dusimbukire no mu Rwanda, aho kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Claude Munyandinda i Kigali ho cyangwa se mu Rwanda muri rusange. Imikino na siporo muri iyi weekend byifashe bite?
Urakoze cyane di bakubwira ko mu Rwanda ikivugwa nta kindi ni umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda n'ikipe ya Onze Créateurs yo muri Mali mu rwego rwo batanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika kubyo la Confederation. Ubu ni etape ikurikira kuko muribuka neza ko Rayon Sports yabanje gukuramo ikipe yitwa Wautalam yo muri Sudani y'Epfo. Ubu rero ni umukino ku cyiciro gikurikiraho, umukino ubanza ukazabera kuri stade Modibo Keita yo muri Mali mu mujyi wa Bamako ku munsi w'ejo guhera isaha moya n'igice ku isaha y'i Kigali nibwo bazakinira umukino ubanza. Hanyuma noneho umukino wo kwishyura ukazaba nyuma y'iminsi irindwi, nyuma y'icyumweru kimwe ukazabera i Kigali. Iyo ni imikino irebana na Coupe de la Confederation. Ariko nanone shampiyona y'igihugu umupira w'amaguru izaba ikomeza ku munsi wa 20 wayo, aho hari imikino iteganyijwe uyu munsi ejo kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru. Twihuse twababwira ko mu mikino izaba ejo kuwa gatandatu AS Kigali izakira Amagaju, hanyuma Pepiniere ihure na Etincelles. Umukino ukomeye witezwe ni uwa Kirehe FC izakira APR FC, hanyuma noneho Espoir ikakina na Gicumbi bagakinira i Rusizi. Ku cyumweru hari imikino itatu, aho Mukura Victory Sport izahura na Police FC bagakina kuri Stade Huye i Butare, Marine FC ikakira Bugesera bagakina kuri Stade Umuganda i Rubavu, hanyuma n'undi mukino utazaboroshye uzabera kuri Stade Ubworoherane i Musanze, aho ikipe ya Musanze FC izakira Kiyovu Sport.
Ikipe ya Rayon Sports mu magambo make ni ikipe ifite abafana benshi aho mu Rwanda. Ese icyizere cy'uko bazashobora kwivana cyangwa se bagakura intsinzi mu gihugu cya Mali gihagaze gite?
Icyizere aho bagishingira nta kindi ni ukuvuga ko umutoza Masudi Juma aravuga ati ikipe yanjye yariteguye, ikipe yanjye ifite abakinnyi bamenyera amarushanwa, ikipe yanjye by'akarusho ifite abakinnyi babiri bakomoka mu gihugu cya Mali. Ni ukuvuga ko basanzwe bazi shampiyona yabo, basanzwe bazi ikipe Onze Créateurs uko ikina. Ubwo rero bari abakinnyi bayo Sidiane Kone ndetse n'uwitwa Musa Kamara, bashobora ni ba rutahizamu ikipe ya Rayon Sports bashobora kuzagira umutahe cyangwa se umusaruro batanga kuko bazaba bakinira iwabo mu gihugu bamenyereye, bazi umupira uko ugenda. Ariko nanone by'umupira urabizi, umutoza Masudi Juma aravuga ati nshobora wenda kutitwara neza sinsindire hariya, ariko nkozereza ibitanziza nkaba nanganye cyangwa sinsindirwe byinshi, nshobora kuzitwara neza mu mukino wo kwishyura, cyane cyane ko abafana bazaba ari benshi kuko warwivuze. Rayon Sports ikaba ari imwe yari ikipe twavuga ko iri mu za mbere ziba abafana benshi mu Rwanda.
Jean Claude Munyandinda na Evariste Nziko Banyanka, murakoze cyane kuri ayo makuru y'imikino na siporo biteganyijwe muri weekend muri ako karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Mbere yuko dutandukanaho, reka mugenzi wanjye Fidel Niyongabo yongera twibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Fidel,
urakoze. Edi, twabwiye ko mu bugira kabiri uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirukanye mu gihugu mugwi w'abimukira b'abasomali, indege itwaye abasomali 68 bacitse uno munsi ku wa gatanu ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Abirukanywe baherekejwe n'abakozi bo mu biro bijejwe abimukira no kubahiriza amategeko ku binjira ku butaka bwa Amerika babashikirije abategetsi ba Somalia. Twabwiye ko perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yatahutse mu gihugu ciwe avuye mu mahanga, aho yari amaze indwi zitatu yagiye kwivuza. Yatangaje ko afise imigambi yo gusubira kubandanya amabanga yiwe ya perezida ku munsi wa mbere. Yashatse gutomora ivyari vyatangajwe ubwa mbere vyuko icegera ciwe Yemi Osinbajo azobandanya amabanga ya perezida vyagateganya. Perezida Buhari azokwandikira inama nshinga amateka kugira imenyeshe cese ko yaganutse kandi afise imigambi yo kubandanya amabanga yiwe yo kuyobora Nigeria. Ku yindi nkuru, twababwiye ko sentari ijejwe kubahiriza ubwirizwa nshingiro y'igihugu ca Korea y'Epfo yakuye cese perezida mu mabanga yo kuyobora igihugu. Iyo sentare yafashe iyo ngingo no munsi wa gatanu, abantu babiri bapfuye mu myerekano yadutse hanze y'inyubakwa ya sentare. Twabwiye ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje no munsi wa gatanu ko imigenderanire hagati y'Uburusiya na Turikiya iriko itera ikomera kurushiriza.
Nshuti mwari muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, nkaba mbifurije weekend nziza.
Mwari kumwe kandi nanje Fidel Niyongabo, ndabifurije mwese ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.